VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 11 y'ukwezi kwa kane mwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkundikije hamwe na Edi Rwema giye kudushikiriza incamake y'amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Edi,
wiriwe Frederic. Urubanza rw'abaregwa gushaka guhirika ubutegetsi mu Burundi rwongeye kuburanishwa ku nshuro ya kabiri, nubwo bamwe mu baburanyi barimo General Cyril Ndayirukiye bari basabye akanya ko kubanza kubona ababunganira. Urwo rubanza rwakomeje. Eloge Wirikaneza arimo arakurikirana urwo rubanza. Eloge, urwo rubanza kugeza ubu ngubu rugeze he?
Ego medi urwo rubanza ubukugeza aho rugeze no kuvuga ko kuva mu gatondo amaze kumvirizwa General Cyril Ndayirukiye wenyine, bagitangura cyo kimwe na bagenzi we aba general bandi batatu. Umwe muri babiri muri bo bemeye ko bashobora kuburana, ariko General Ndayirukiye hamwe na Commissaire de Police Zenon Ndabaneze bari bavuze ko bakeneye ababunganira. Mugabo Sentare yari yahebujeho kuko ivuga ko kuva ku itariki y'indwi kwezi kwa gatatu ahaheru ku rubanza yari yabahaye umwanya ukwiye kugira ngo babarondere. Nabavuga yuko abo barondeye bose bagize ubwoba kuko ngo abari babunganiye ubwa mbere baciye bitiranywa nabo nyene ko bari mu bashatse guhirika ubutegetsi. Ubu rero urubanza rwahavuye rubandanya. General Ndayirukiye niwe yisiguye ku giti cyiwe atamwunganira afite.
Ese kuri iyi nshuro ya kabiri urwo rubanza ruba, ubu ngubu ikiburanwa ni iki?
Ubu ikiburanwa no kuvuga yuko umushikirizamanza wa Repubulika icyo bita Ministeri Publike yavuze yuko yungururije aba bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi kubera Sentare ya mbere umucamanza wa mbere hari ibyo atari yashyize mu gaciro, ni ukuvuga ibijyanye n'uruhara rw'aba bagabo mu bijyanye no gutegura imyerekano leta y'isi imigumuko yo kurwanya ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza. Akavuga ko rero umujije wa mbere kubona atashoboye kubikorera ko aricyo bituma umushingwamanza umushikirizamanza yahisemwo kunguruza urubanza. Kino babwira nuko kuri ari ku nshuro ya mbere General Cyril Ndayirukiye yerekanye umupira yari yambaye ku itariki ya 15 ukwezi kwa gatanu umwaka uheze, aho yafatwa akerekana n'amafoto yaho yari yakubiswe mbere ijisho rimwe rikaba ritabona neza ugutwi nako kutumva neza. Akaba yasabye yuko ibintu byanditswe ibyo bita PV, ni ukuvuga ibyanditswe ko yiyemereye kuri tariki ya 15 ukwezi kwa gatanu byofutwa kuko ngo yabibagijwe arikagirwa ko iterabwoba ko ashobora kwicwa.
Urakoze Eloge Wirikaneza, komeza udukurikiranire urwo rubanza. Abayoboke babiri b'umugambwe FNL ishami rya Gatorwasa bafungiwe muri gereza ya Komine Vumbi kuva ku munsi wa gatandatu mwijoro. Muri bo harimwo uyoboye urubyiruko rwa FNL mu karere ka Bweru uyogama kagizwe n'intara za Kirundo, Muyinga na Cyankuzo. Umunyamakuru wacu Jean Bosco akomeje gukurikiranira urwo iryo funga. Jean Bosco, aba bantu bararegwa iki?
Ego edi twavuganye n'urongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo cyo kimwe na mutane wa komine ya Vumbi batubwiye yuko abo bantu baregwa kuba uwo aserukira ugaruka mu ako karere ka Bweru uyogoma kagize n'intara za Kirundo Cyankuzo na Muyinga. Aregwa ko yari ko akoresha inama itemewe n'amategeko ku bunywero buri hari soko nkuru ya Komine Vumbi hitwa Mugasura. Urwego gikoresha hatugaye ko byaye ngombwa yuko afatwa, ndetse akaba yakatumyesha ko icyatumye afatwa.
Jean Bosco ndarurinze, dushobora kuba tumubuze kuri telefoni, ariko iyi nkuru turayigarukaho mu kanya makuru yacu ya saa 12. Reka tubareke mukurikira ikiganiro muri isanganywa teguriwe na mugenzi wanjye Frederic Nkundikije.
Ubu naho nkuko muvyumvise n'icagiye cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio Ijwi ry'Amerika muri sanga. Haraheze hafi kiringo kingana n'umwaka uruhagarara rutanguye mu Burundi. Kuva icyo gihe abarundi batari bake baramaze gusiga ubuzima, umutekano muke urangwa mu bice bimwe bimwe byo Burundi. Ubwicanyi no muri iki gihe ntiburahagarara haba mu gihugu hagati canke ku murwa mukuru Bujumbura. Hama hatangajwe amakuru y'abantu bica abandi bari mu bunywero canke babasanze imuhiri wabo bakabagandagura. Abajeje umutekano nabo nyene bari mu bantu bagize iminsi bagandagurwa. Mu mezi aheze kandi haratangajwe amakuru makuru y'abasore banyuruzwa n'abantu baba bambaye impunzu z'abajeje umutekano kandi n'imiryango yabo ikemeza ko abo bantu baba banyurujwe bakongera bakicwa n'abajeje umutekano. Abarundi batari bake bari mu butegetsi abarongoye imigambwe abahurikiye mu mashirahamwe yadahanira inyungu za politiki abafasoni urwaruka bariyamirije ubwicanyi bubandanya guhekura abarundi bamwe mu mirwi y'abanyagihugu yubashwe kandi yumvirizwa n'abafasoni. Mbega abafasoni basanzwe ari bo bavyeyi hamwe n'abashiki b'abantu bicwa ika n'abakora ubwicanyi baramaze kwiyamiriza no gutanga impanuro zikomeye zotuma abica canke babiba urwanko mu barundi bikebuka. Mbega ikintu ku bwanyu cokorwa kugira ngo ijwi ry'abafasoni hamwe n'impanuro batanga vyemerwe nikihe? Mbega barafise abafasoni bafise uburyo bwo guhindura imitima y'abana bibarutse yabashiki babo. Uyu munsi rero twatumiye abafasoni babiri honorable Godeliev ni nahazwe akabari umushinga mateka mu Burundi, twatumiye kandi na madame Pascazi Minani akabari umufasoni ariko agira doctorat muri science politique muri Canada. Muri neza bafasoni turi kumwe. Muri neza nashaka
amahoro.
Amahoro neza. Nashaka dutangure cyane cyane ko buri honorable Godeliev nahazwi tubwire niba ukuntu abona uruhara rw'abafasoni kuva umwaka utanguye. Abafasoni nk'uko twabivuze bariyamirije ubwicanyi, ariko ku bwanyu umufasoni Godeliev nahazwi murabona ko abafasoni bakoze ibintu byose bishoboka kugira ngo batange uruhara rwabo mu guhagarika ubwicanyi buriko buraba mu Burundi?
Ego murakoze kuri icyo kibazo. Ukuri umukenyezi rafise uruhara rukomeye kugira ngo amahoro ashobore gutsimbatara mu gihugu, amahoro arama, kuko turaje kuva muri kahise k'igihugu cy'u Burundi. Turabona yuko umukenyezi yamye ari kirimara mu muryango, na cyane cyane turabona yuko nk'abahanuzi b'abami kuva kera barabamikaje no barabahanuzi bakuru babo, biboneka rero yuko no mu rugo mu buzima bwa minsi yose umukenyezi niwe muhanuzi mu rugo. Byumvikana yuko no mu gihugu umukenyezi ashobora kugira icyo ahanuye kugira ngo amahoro ashobore gutsimbatara. Ibi rero muti mbega none yohanura gute? Aha izi mpanuro zijyana n'ibiganiro haba mu rugo cyangwa mu miryango. Aha rero muri iki gihugu cyacu tugaca dufata kuri ibi biganiro biriko biraba, aho umukenyezi akwiye kugira uruhara ntangere. Hari ibibazo byinshi nk'ibyo byagiye biraba mu gihugu kuva mu ntwaro za kera, aho mbese hagiye haraboneka nyine nk'ubwicanyi budasanzwe, ubwicanyi bw'ikivunga. Aho rero ibiganiro byagiye biraturwa n'akaco byashitseko bisigura rero yuko umugwi wagiye w'ibiganiro w'ubu Sunday ariho umukenyezi yari akwiye kugira uruhara ntangere, maze agashobora kubaza ibibazo bimwe bimwe byagiye biratuma amahoro atotekara, ari nabyo mbere n'ubusibona bibandanya kora hariho ibibazo bimwe byagiye birapfukirwa.
Akamo batera muri iki gihe murumva ko kumvirwa hari ikintu cyo bagituma akamo abafasoni batera katumvirwa ijana ku ijana.
Abafasoni baratera akamo kandi by'ukuri bitwavuga yuko katumvirwa, ariko mugabo mbega noneho ko twibaza ni kubera iki nyine ako kamo katumvirwa nk'uko bikwiye? Nije ndazo navuga bimwe bimwe bidatoraga imishinga ngo nibaze bikwiye gupfukirwa. Byukuri abakenyezi b'u Burundi navuga yuko harimo bafise akabonge, harimo bafise agahinda bafatiye ku byagiye biraba mu gihugu. Nk'akaronotanga nk'aha muri bigero nk'abakenyezi urakwe bakagenda kubaza bati turazi nk'abakenyezi bagiye baritaba Imana ntitubone iyo bagiye. Nk'akaba twavuga nk'umukenyezi wa Rwagasore murabibona yarahoreye n'abana biwe, abakenyezi dufite agahinda ko kumenya bati mbega nyine nk'umukenyezi kubera umukenyezi ari umubyeyi yari n'ibibondo mbega none yagiye hehe? Cyane tukavuga tuti ababyeyi hariho ibyagiye biraba abagabo abatama badatabuku bagakubitwa ibimoko tubona bakazana babona, ibyo byose ni ibintu byagiye birapfukirwa ku buryo iyo bijutse bituma novuga nti nibyo bica bizura imvuru. Umutegetsi wo muri iki gihe harageze kwahaguruka akazaratanga ijambo muri ibi biganiro biri ku biraba by'abarundi, kuko nta murundi n'umwe akumiriye
mufaso ni nawe minani paskazi mwaranditse ibitabo byinshi cyane gose ikamurandika namakuru yerekeye uruhara rwa faso ni mu Burundi cyane cyane abashinga amateka kubganya murabona ko abafaso ni bari nko mu na amashinga amateka bakora ibintu byose bishobotse kugira ngo baterere mu gutora nyishu z'ibibazo biri mu Burundi
Jenibaza yuko ahe igihugu kigeze ubu ntabwo ari kesiyo y'abakenyezi bari muri parlement bonyine nibaza ko ahe ikibazo kigeze kuko si ikibazo kikiri gitoyi ni ikibazo giteye amakenga nibaza ko abakenyezi bari muri parlement hageze ko bakorana n'abakenyezi bari mu mitumba yose bagakorana mu gusaba guverinema y'u Burundi kubandanya programme ya désarmement kuko birateye isoni birateye n'ikigongwe bibuza n'amahoro natwe turi hanze tubura amahoro twumva ko hari abantu bicwa umunsi ku munsi haheze iminsi mike twumva ko hari umudariusi biciye muri eta majoro ni isoni ku gihugu kumva ko hari umusoda mukuru nka dariusi bashobora kwicira muri eta majoro uwo munsi nyene hari undi mu majoro biciye mu kabare yitwa Didier Muhimpundu abo bose nabariko baragenda nabantu bagombye kuba bariko barakorera igihugu mugabo bariko baratakaza ubuzima bwabo abakenyezi muri crise y'u Burundi mwahejeje kubivuga au début nabakenyezi nabasoeur nabashiki bariko baragenda nabamama bariko baragenda je nashaka yuko nsaba abakenyezi bari muri parlement bahagurikire ikibazo cha désarmement ifoke inkoho ziva mu maboko y'abadashinzwe umutekano hari nabandi bama batewe amagrenade ya palonta naho twumvishije undi mu docteur Eli yatewe grenade wiwe muri mirango 2 aho mu Kamenge abo nabo dushobora kumenya hari nabandi bagenda abantu ntibamenye ko bagiye gusa bakabona ko batagarutse hari abandi babari mu ibarabara ukumva ngo yabonye moto zibiri zitatu zimukurikirana akesha pagahunga insécurité mu gihugu imaze kuba probleme nini ntabwo ari ya crise abantu bashobora gupfukira ngo bavuge ngo no ça va ça va aller non ça ne va pas nitwemere ko ça ne va pas programme ya désarmement ibe priorité ya gouvernement ngaho dive mu banyagihugu
madame Pascazi minani mwavuze uruhara abafaso ni bashinga amateka bugira mu kutora inshu z'ibibazo biri mu Burundi nko kwaka ibigwanisho abavyitwaje eka batabifitiye uburenganzira murafise icyumviro cy'ukuntu uruhare rwabo rwogenda bo bigenza gute bakorana n'abandi bashinga amateka
abakorana n'abashinga amateka ngira ngo amadesizio menshi afatirwa muri parlement nababo bo nk'abakenyezi je muramvuga nti abakenyezi basa ubushobozi kandi na honorable Godieva aje kubivuga basa ubushobozi ubwo bushobozi ni hageraho bahaguruke babukoreshe bavuge bati ego igihugu kirimo abagabo abagore abana mugabo twebwe nk'abakenyezi tugomba tuzane contribution yacu duhagaze ngaha dusaba yuko guverinema ihagarikira ikintu cyitwa désarmement babishyire hamwe bafite association des femmes parlementaires irongoye n'umukenyezi vraiment akora cyane honorable Godeliev na haguruke amobiliza abandi bakenyezi bariko barakorana bava mu migambwe itandukanye bava mu moko atandukanye hose bari concerné par ikibazo cy'u Burundi iyi crise turimo bo a partir yo muri parlement bahaguruke bavugane n'abaparlementaire bakorana priorité ya gouvernement ibe désarmement
ya tubibutse nshuti mwese ko muri komo rabandanya kumviza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na umunyu wa radio ijwi rya Amerika Eric muriwe neza murafise kibazo murafise icyumviro tuko tuvuga cyane cyane ku ruhara abafaso ni bogira mu gushira imbere inzira y'amahoro eka no gutsimbataza amahoro mu Burundi
yego icyambere banje kubakimira kwa mama yakatanya kugira mvuge icyumviro cyanje
yakoze
icyambere nashaka kuba nk'utere sindi koko bari mu gutere yashanye kugira cyambere kugira kibazo kiri mu Burundi gitore gumuti bobanza bataraba inkomoko yaje kuko ubu ngerageje kuraba mu mamu umenga bashaka gutorera umuti ikintu batabona inkomoko aho cyavuye icya kabiri nagomba kuvuga kuri ibyo by'abakinnyi mu bisanzwe jyewe nararambye niwe muri aba bari kwaterwa umugumuko mu gihugu muri izi nzego za leta duhereye ku nyenicyubahiro cya umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi eski nta mukenyezi yoba afise cyangwa muri abo bawupoza bamuwupoza eski nta bakenyezi baba bafise ku buryo bashobora kubahanura mu bitanzwe rero ndiko nagerageza kuraba nsasanga umenga uruhare abakenyezi bafise ntibaragwerekana ko nashaka kubaza abo batumire gatoya barashobora kuma akarorero gatoya kuco abakenyezi boba barashyizeko kugira batorere umuti kuri izi ngorane ziri mu Burundi barumvise ko bigize kugira inama bavuga kubyerekeye nyine ibiganiro uruhara boba bariko baragira kugira batorere ingorane umuti ingorane ziri mu Burundi ugani twashoboye kumenya icyo byashyizeko cyanye nikashoboye kuronka n'akarorero kerekana ibyo ba byaravuye muri iyo nama
mukanya bafasoni turababaza mushana Eric reka duhe n'ijambo kandi na Firmin nawe nyine arafise icyumviro cyangwa ikibazo Firmin muri neza
miriwa
murafise ikibazo murafise icyumviro
yego ndafise ibibazo n'intera
yego
yego je icyo navuga nuko aba kenyezi bamaze gushika mu nzego uruhara rwabo ntabwo dusubira kuboneka aho usanga n'ibibazo by'iwabo usanga batabyitaho ejo bundi nagomba kubaza abafasoni ejo bundi hari umufasoni yanyurujwe na documentation akorera akati nagomba kubabaza ko hari ikintu nakimwe baba barabikoze ko ikindi nacyo nagomba kubabaza ni uko abafasoni bashinga amateka ata kintu kiri tubona bariko barakora kuko uri kuraraba ni bangahe b'abakenyezi batwara amadeteye
murakoze urakoze ifirime reka dutangure kuri madame Minani Pascazi abashinganye bahamagaye Eric na filime bavuga ko muri rusangi batabona uruhara rugaragara rwa fasoni eka haba mu namashinga amateka canke haba impanuro boha abatambukanye babo ivyo biva kuki
je ngene ndabibona je babiva dabor kuri kitire urabona kitire y'iwacu umugabo aravuga umugore akumviriza abakenyezi bajya muri parlement nabyo navuga mu gitabo cyanje sur les femmes politiques au Burundi namba bagenda niyo mentalite yo kumva ko umugabo agomba kuvuga umugore akandosa baca bajya hariya bakagumamo en tant que noble ugasanga iyo influence ibyo bikorwa umushinga nta Eric n'umushinga nta Firmin bavuze ugasanga ibyo bikorwa ntabyo tubona kuko baca bamera nk'abanizwe ibyo bikaba bifata biva mu kibazo cya kiritire yacu mugabo rero hari n'ikindi kintu cha sensibilisation nibaza ko bakenyezi bari muri parlement bari bakwiriye kwisensibiliza entre elles kuba la politique nta muntu avuka ari umupoliticienne nta muntu avuka ari umupoliticien me byose ni ibintu byigwa jewe ico nobagira inama ni uko barondera amaformation sur la communication efficace bakarondera amaformation sur l'activisme kumenya quoi faire uri muri politique ukora iki kubera iki ninjiye muri politique nserukira nde aha ndi muri politique role yanje ni iyihe nk'umuparlementaire mugabo role yanje nk'umukenyezi ejo mvuye muri politique ni yihere gasinza basize kubyo bazavuga bati umukenyezi uyu no yari muri politique yavuyeyo akoze kiniki ku gihugu yavuyeyo akoze kiniki ku bakenyezi urumva izo ngorane rero ziri kuri niveau zitandukanye hariho culture hariho education politique umuntu atavukana mugabo abakeneye kujya kurondera ayo ma formation kujya kurondera amaterie ama conférences agomba kubaha izo information z'ibyo bagomba gukora kuko bafite ubushobozi hama rero hari ikintu umushinga nta Eric yavuze inkomoko y'ikibazo cy'u Burundi inkomoko y'ikibazo cy'u Burundi ni question iri très importante kubera abarundi tu oye kugira ngo tuvure igisebe dushiraho pansuma esava continue anukute share bizobandanya bitugora kuko biragoye kugira ngo abarundi baraba namaso kuyandi babwizanye kuri bavugane bati ingorane niyi ingorane yavuya hana kandi abarundi tutarashikaho twicara hamwe ngo tubwizanye kuri tuzobandanya tugira crise après 10 ans et crise yongere après 10 ans crise subiye
le catoje kuri honorable Godelieve ni nahazwe na nyine yaragire icavuze kubishikirijwe na Eric Nafirmin bavuga ko birazwe ko abafasoni bafise uruhara ariko ntirugaragara muri iki gihe intambamye zoba ari zihe madame Pascal Ziminani yavuze ikibazo coba kijanye n'imico eka n'ukuntu imico ya kera iyo bivuga ko umugabo avuga mufasana kumviriza iyo mico ntiyoba imaze guhinduka intambamye zirihe madame Godelieve nazo
ego murakoze kunyongera ijambo ukambe na kwamba nze shimire erike kuko yavuze yuko ibibazo by'u Burundi kugira ngo bitorege umuti nyawo ari uko twobanda tukinja mu nkomoko yabyo ari bimwe natangura gusigura rero muri ibyo bihe rero navuze iby'ibiganiro abakenyezi muri iki gihe barakwiye kwerekana uruhara ntangere bakita ibiganiro by'ibiganiro navuga by'ibiganiro by'ukuri bimwe bituma ko urutoke ku byagiye biraba byose hanyuma rero ntibaniganwa ijambo niho niyo mico madamu Pascal yari karavuga yugira novuga yugira abagore no basiye ijambo kandi noneho tubirabye uruhara rwabo nk'uko filime yabivuze ati ntago uruhara rwabo ruriho ruriho cyane kuko abakenyezi mu Burundi abakenyezi nitwe turi benshi kujya turi benshi rero no mu bihe by'amatora ubirabye abakenyezi barayitabira cyane ubwo n'uruhara berekana tugiye mu bikorwa by'iterambere abakenyezi barabyitabira mu nama nshingamateka abakenyezi barafata ijambo bagatanga ibyumviro kandi bigafatirwako rero by'ukuri icyumviro cya filime filime gishyigikira rwose kuvuga yuko uruhare rw'umukenyezi utariko ruraboneka ahubwo uruhare kugira ngo amahoro aboneke mu Burundi si ubw'umukenyezi gusa kandi si ubw'umugabo gusa ni ubw'umugabo ni ubw'umukenyezi ni ubw'urwaruka ni ubw'umurundi wese bisigura iki rero muri iki gihe rero umukenyezi nk'uko nabivugiramye umuhanuzi wa mbere mu rugo nane n'umuhanuzi wa mbere mu gihugu ijambo ryiwe ryumvikwe aterere aterere ibyumviro biboneka muri icyo gihe rero itwe ibyo ntibyumvikana azoheza rero aterere muri ayo mahoro turiko turarondera arama ariko dufatiye kuri ka kahise hanyuma duheze tujye muri kazoza k'ubu tureke gupfukera kuko gupfukera ibijagiye biri iki
gihugu
duhanure n'abagabo bacu
reka duhere n'ijambo n'ubundi bunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika Jean Marie amwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
yego turafite icyumviro
duga ku ijambo
icyumviro mfise ndumva ndi kumwe n'uwo mama hejeje ku telefona aje kuvuga kuko kazoza ko Burundi ntikari kuba mama cyane kuba papa kari ku muntu wese akunda igihugu cy'u Burundi n'abarundi nitwaje hamwe aba mama n'aba papa ndetse n'ugwaruka tukaje hamwe kazoza cy'igihugu cyacu kazoba keza ako nitwaguma duta imfane kuri ucanye uriya igihugu cyacu ntikizi kugira gikiro nka mahoro n'umwidegenzi kime gusa ndumva twoje hamwe twese tukagira icyo dukoze atakuvuga atabwoko atabo atayuyu cyangwa uriya umwese akagira icyaterereye tugasenga n'Imana na cyane cyane kugira Imana iduha amahoro mu gihugu cyacu nta utipfuza amahoro kandi nta wipfuriza inabyo guca u Burundi uretse ko twogisengera tukaje hamwe ibi ego nivyo ibiganiro nubwo byo ariko ataguhuza ataguhuza imitima n'inama atakuvugana kuri kuhari ntacho ibiganiro bizoshikako icyo cyumviro cyanjye narifise murakoze
urakoze Jean Marie de Cade hene jambo Jean Bosco na benye ni arindiriye Jean Bosco miriwe neza
hello
wi uratwumva duga ku ijambo urafite ikibazo urafite icyumviro
ndabumva neza cyane
yego
cyo nshaka n'inyimanuro natanga ku babyeyi b'u Burundi ababyeyi b'u Burundi bagomba gushyira hamwe bakumvisha abana babo ko kujya mu bikorwa bibi bishobora konona igihugu cyabo kandi bikonona n'abo muri famiye zabo amara kubereka ko ibyo bintu ari bibi abana batahinduka ugerageje kutabyumva bakamushikiriza inzego z'umutekano kugira ngo zimukebure nazo zibafashe iki ababyeyi banani barabandi babafasha noneho izo manuro bamara kuzitanga gutyo babonye ku ruhande rwabo zidashobotse no ku ruhande rw'umutekano rukabafasha hari icyagerwaho ariko bagashyira hamwe bakumvisha umwana ko agomba kubaho akora ibikorwa bishobora kubaka igihugu bikubaka na sosiyete y'abarundi kugira ngo babone kuronka amahoro kuko badakoze ibyo bishobora kubateza akaga noneho imbo n'imvano y'ikibazo cy'i Burundi bazayibabwira ari uko bamanje kubereka uburere n'indero na gahunda bagomba kugenderaho yubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu hatabayeho gutekereza ko umuntu niba akugiriye nabi kwica kumwizimuraho ari byo byakemura ibyo bibazo.
Murakoze Jean Bosco, Jean Bosco na Jean-Marie batanze impanuro zikomeye cyane rwose. Jean-Marie avuga ko ikibazo ari cya bose, si cy'umurwi umwe, bose bakwiye gukorera hamwe ikabakaja hamwe. Jean Bosco yavuze kandi ko n'abavyeyi bakwiye kwama ariko bahanura abana babo kugira ngo bihereze ibikorwa biteze imbere igihugu, ikabishimikiye no ku mahoro. Reka tusabe Madame Pascazi Minani agire icyo avuze ku byiyumviro bishikirijwe na Jean-Marie na hamwe na Jean Bosco mu kanya gatoya cyane rwose.
Ibyiyumviro batanze ni byiza cyane. Hari ikintu mugarukaho Jean-Marie yavuze ati ni ugushyira hamwe twese atabwoko. Icyo kintu ni ikintu nosubiramo kuko Uburundi ni bw'amoko atatu. Je birambabaza mbona ingene ibintu by'amoko byasubira gutangura muri byatsubiye gutangura mu Burundi. Muri 2014 aho naje mu Burundi proje nari mfite nayo iko
ndumva telefone yawe madame Pascazi Minani iriko iracika. Nireka tubaze madame Godelieve nina hazwe nawe nyene agira icyo avuze kuri ibyo byimvire bibiri bishikirijwe na Eric bishikirijwe na Jean Bosco hamwe na Jean-Marie.
Ego nkuko babivuze bavuze yuko muri iki gihe tudakwiye kuza turatana ku mwikomo ngo ruhare kuguye canke guriye. Mu bisanzwe ibibazo biri mu Burundi abakenyezi turakwiye guhabwa ijambo kurusha tukumvirwa cyane twe dutanze tumvirwa. Ariko rero yuko turi benshi mu gihugu birasaba yuko natwe twumvirizwa rwose kugira ngo dutange impanuro kuri birya rwaruka rujuragirika. Abavyeyi dufashanye kurera ubwo ruka rutwumvirije, abagabo batwumvirije, abajejwe intwaro batwumvirije, abanyepolitike batwumvirije, kuko turabona yuko ngugwaruka ruhenzwa n'abanyepolitike. Mukanga twebwe nk'abakenyezi nk'abavyeyi abo banyepolitike nibatwumvirize impanuro turiko turatanga. Hanyuma rero bamaze kutwumviriza rwagwaruka rwacu nabwo kuko abamama by'ukuri twiteye indero y'abana tumaze kubumvisha ibyiyumviro byacu. Iyo nimano ndiko ndababyeyi bose ubwo rwaruka rwacu rwogaruka kuko twamaze kubona nkuko nabizirenzwa n'abanyepolitiki. Hanyuma rero ngiye kuri iki kindi cy'iyumviro kijyanye kijyanye nyine n'urwo ruhara rw'abakenyezi. Ubundi mu Burundi dusanzwe dufite ihuriro ry'abakenyezi, hariho nteka abatabizi aho bavuga bati muhera ko niriboneka abakenyezi by'ukuri ibyinjiro barabishikiriza bitse bihuriro ry'abakenyezi. Iryo naryo rikaba riri ku mutumba gushika hejuru. Ni naho twahavuye dusanga mbere no mu matira yaheruka hariho abakenyezi benshi biteje kandi birabye mu gihugu hagati aho abakenyezi ntibashikiriza ijambo rikwiye nta mvura ruziriye. Kuko izo mvura ziri ngaho i Bujumbura muri ayo makaritsiye usanga nyine ari handi nyine abakenyezi bikumira, ariko ahantu abakenyezi bafite uruhara koko nta ngorane ziriyo. Bya hagati mu gihugu niyo navuga nibo bakora ibikorwa bisa nibo bitaba imirimo kenshi nibo bitaba amanama kenshi. Rero by'ukuri tugumye kuri iyo ngengo umukenyezi akerekana uruhare rw'uwe nta ngere umunyapolitiki atwumviriza umukenyezi ntanyeka yuko ingorane zose ziri mu Burundi zishobora gutorerwa umuti biciye kuri urwo ruhare rw'umukenyezi
Madame Pascazi Minani namwe mugire icyo muvuze ku byiyumviro byashikirijwe na Jean Bosco hamwe na Jean-Marie mu kanya gato.
Nabashobora kubisubiramo ibyiyumviro bari batanze. Igico nayo navuze ni uko abakenyezi bagomba gushyira hamwe bagakorana bataraba ubwoko bataraba umugambwe bataraba imyaka bakamenya yuko ingorane ibaraba bose kandi intambara itanguye mu Burundi izabakubita bose urumva nta numwe azaba epargne urumva rero birakenewe ko bashira hamwe bagakorana hari umuntu yavuze ati umukuru w'igihugu afise umukenyezi wiwe peut-être hageze yuko umukenyezi w'umukuru w'igihugu nawe aba implique agakorana n'abakenyezi bari muri parlement bakagira projet iri spécifique proje bereka abanyagihugu bakavuga bati abakenyezi twahagurutse bigaca mu maradiyo bigaca muri televiziyo hamwe bavuga ati n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu yahagurutse ahagurukiye ikibazo kiri mu Burundi ariko akorana n'abaparlementaire ariko akorana n'abagore bari mu mitumba itandukanye
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda turafite abandi banywanyi b'iradiyo ijwi rya Amerika bakunda ikiganiro muri sanga bariko baratwandikira Ernest Kalema Agizati ni baje ku mavi basenge Imana ni wo muti abana barerwe kumukubaha Imana niho vyoshoboka bashire imbere urukundo ruva ku Mana no kubabariranira bitayeho eka bitabaye uko naho kuko kuha kituma icaha kizotuma ciganza kibasumba nawe Blaise ati icakorwa nuko buri muturage wese uburundi agomba kureba umuntu akeka ko ari umwanzi w'amahoro akamwereka abashinzwe umutekano nta guhishirana abagizi banabi kuko urebye nushaka guteranya abaturage n'ubutegetsi kuko uwo mugizi banabi yica abategetsi n'abaturage atarobanuye bitonde turafise abandi banywa mu radio ijwi rya Amerika turafise Leo Cargo mwiriwe neza Leo
mwiriwe ndagisemwa mwaramutse ngaho ku ijwi rya Amerika
mwaramutse neza murafise ikibazo murafise cyimviro
twe tubafise icyumviro twashaka guterera ku cyo kiganiro kuba ibintu by'inkureka byatanguye ngaha mu Burundi
yego
mu ncamake twe twavuga tuti abanyapolitike nibaje hamwe bavugane ku iki kibazo cy'u Burundi kuko twese turi abana b'u Burundi nawe tuzoshyana kuko nitwokumva ukuntu umuntu aguma bavuga ngo abantu bakeneye kuja mu biganiro ngo bagirize ibi n'ibi n'ibi mugabo nibashyira imbere ubwa mbere ineza y'igihugu kugira ngo twe rwaruka dushobore kuzogira akadoza keza kuko roho anabatama guca bamwe bamwe basezera isi mugabo baturage igihugu kimeze neza
murakoze bandagire
ako nashaka guhereza ko nashaka gusaba hariho ibyo tubona nk'abantu b'abakenyezi ngaha mu Burundi nabo nyene tutabona yuko ijwi ryabo rivugwa byo guhanura kuko bamwe bamwe n'abashinga ntahe babo ibabahanure baje mu biganiro hanyuma tubona yuko ibiganiro biko biratangura
murakoze
turabashimiye ku ijwi rya Amerika mubwira umunsi mwiza
turagushimiye kuba uri kurashima nawe reka duhe n'ijambo kandi Malaki Malaki mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
icyumviro cyanjye murabona ku bintu byo mu Burundi leta ihari biragoye kugira uvuge ngo iri kumviriza ngo abakenyezi ngo icyo bosikiriza kuko nk'akarorero mwarabonye Magi ibyo yashikirije umaze gushikiriza ibintu bisa n'iby'umugambwe se ni def de tudashaka waba uri umukenyezi waba uri umuki utegerezwa gutotezwa n'utwawe tugatwagwa ngira mwarabibonye kandi bijya batwaye byari ibintu byari bitari bifitiye akamaro gusa Margarita byari bifitiye akamaro abanyagihugu bose ubwa kabiri numvise ko uwo musinga amateka ari umuntu agaruka kuri kashye cyane na cyane cyane ko yatorewe bose jewe rero nagira ndamuha ubutumwa azoshyira umukuru w'inama nshinga amateka ndibuka mu 2003 hari leta y'imfata kibanza iyo leta ikaba yari ifise imigwi igwana igwanya hakaba hariho umugwi wagwana witwa FDD icyo gihe kubera imvuzo umutekano kandi twari dufise abategetsi b'intwaro mfata kibanza byitwa ko bakunda igihe icyo gihe baremeye baraganira n'umukuru w'uwo mugwi wagwanya leta icyo gihe CNDD nawe yari Petero Nkurunziza kandi yari yagirizwa gutega amamine yari yashyiriwe urubanza rwo gupfa kubera ko yagirizwa gutega amamine mu gisagara icyo gihe ariko kubera inyungu z'abanyagihugu kubera imvuzo umutekano aremera araganira kugira ngo amahoro agaruke rero nagira ndamwitumire agende mwibutse ivyo ayo matangazo umukuru w'inama z'amateka akaba ari n'umukuru w'umugango cyane DFDD yandika adutera ubwoba avuga yuko badashobora kuganira n'uwo nabo bashatse gutembagaza ubutegetsi bahindura ingendo kuko abo bitwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi nivyo babagiza gushaka ababikoze turabizi barafunzwe hama abo banye politike nabo bagiriza ngo barabikoze ntavyo bakoze ahubwo ni kibazo umugango CNDD-FDD ubangiza kugira ngo uhunge ibiganiro hama kandi nagira ndamwibutse yuko aho mu nama nshingamateka bariyo nk'abakenyezi na cyane cyane kandi ko abakenyezi ari nabo abakenyezi ari nabo bafise ijambo bumviwa gusumbya abandi nagira ndamwibutse ko batoza barakokeza kuko
sozera mushe naye marakisha sozera
bagenda no ku mashuri baherekeje n'abasirikare ariko hari habandi bakenyezi batoro bafise abana babo bagenda ku ishuri hadibiye bikabagora no kurengana bamwe bamwe bakajya mu gasho bukeye bakabatora ibiziga abo rero bakenyezi bari mu nzego
Mushya nahe maraki akanya kariko katujana hariho abandi barindiriye reka ivyo bibazo mushikirije turabibaza mu kanya gatoyi ikibazo mushya nahe Leo Kargo agarutse ko ni cimvire yashikirije akavuga ko abarundi bose ari abana b'u Burundi akaba kandi yasubiye kugaruka kuri cha kibazo twavuga ko naho uruhara rwa faso ni ruhari rutigaragaza cyane gose turasaba madame Godeliye vanina hazwi agire icyo bivuze ko hanyuma agire n'icyo avuze kandi kushikirijwe na Malaki avuga ko umuntu avuze bidasa n'ibivugwa n'umugabo uri kutetsi aca totezwa madame Godeliye vanina hazwi munduge ku ijambo
ego murakoze nagomba mbanje nishire Kargo Leo Kargo ibyo yavuze neza cyane ati twese turabarundi kandi twese ko turabarundi turakeneye kuganira Ena nakomanda mugiye yuko yibuke yuko ibiganiro byatanguye. Ibiganiro byaratanguye kandi birabandanga. Kandi mbese uko yuko biraba mu gihugu niko no hanze bizoberayo kuba tashoye gushika muri ibiganiro. Ariko turafise ingingo tugenderako. Hariho ingingo inama ije tumutekano ya ONU. Ivuga yuko ababwiriza kujya mu biganiro n'abantu badakokeza ingwano n'abantu badafise uruhara mu migumu n'abantu badakokeza ingwano rero nta murundi n'umwe akumiriwe kujya mu biganiro uretse uwo yari ariko akokeza ingwano kugira ngo abene Burundi bacanemwe hanyuma kuvuga ati abashikirije ibyiyumviro baratotezwa aha nagomba menyeshe yuko no mu gushikiriza ibyiyumviro birakwiye kumenya na twebwe abakenyezi ingira dushikiriza ibyiyumviro kumwe nabivuga umukenyezi ni nkingi y'urugo umukenyezi ni kirimara mu muryango ni umujyanama mwiza muri icyo gihe rero ugiye gushikiriza icyiyumviro cyawe ugatangura kuvuga ibyo gusukana ushobora gufatira inzego se barundi mukuru w'igihugu uca wumva yuko n'icyo cyiyumviro cyawe n'uko wagifite akamaro biragoye yuko uba twebwe abakenyezi duca tucumva utangura kuvuga muri ibuka sinasura mwiza yavuze ujya mu kasoni yavuze yitwa maragarita barangutse nta n'ibyo nosubiramwo kuko by'ukuri no mu kanwa kanjye nk'umushingamateka cyangwa nk'umupfasoni nemewe umupfasoni w'umurundikazi ntabyo no kuruka gusubiramo bisigura rero yuko twese abakenyezi turiko turashikiriza icyiyumviro turabingene tugishikiriza kugira ngo abagabo bacu batwizere b'abagabo bamwe baba mu gihugu na guhagarukana bya bibondo kumbe ko turiko dushikiriza ijambo ry'akamaro hanyuma rero ati ubutumwa nibaza yuko babwumvise ariko nshangaruka kwikinishije kare ibiganiro biriko biraba kandi bizobandaye
ego reka duhe ndabona akanya kariko katujana reka duhe ijambo kandi madame Minani Pascazi ariko ikiganiro nk'uko mwacumvise ni ikiganiro dushaka kuvuga cyane cyane uruhara rwa fasoni mu kugarukana amahoro mu Burundi hanyuma anashaka agira icyo avuze ku byashikirijwe na Leo Kargo avuga ko naho abafasoni bafise uruhara rutagaragara ni cya kibazo twatangurira ko ikintu mwibaza ko cokorwa madame Minani Pascazi kugira ngo uruhara rw'abafasoni turazi ko impanuro zitangwa rugaragare niki
Mfati ya kulicho kiwazo cha leo, epinga cha ngifatanya n'ikindi kiwazo chui kwa Karema yavuze cy'urukundo. Nibaza ko abakenyezi bagomba guhaguruka bakigisha urukundo. Urukundo rwo kwikunda d'abord, urukundo rwo gukunda son prochain, e urukundo rw'igihugu. Kuko mu bindi bintu mbona umengo biriko biratera ingorane ku Barundi muri iki gihe, nuko tudafise urukundo rw'igihugu. Esprit yo gukunda igihugu mu Barundi benshi ntirimo. Abo mbona nabaye muri politique ni chacun pour soi, kirimo umwe ashaka kwikumira, kirimo umwe ashaka guprofita muri crise. Ni cyo gihe cyo kubaka amazu, ni cyo gihe cyo gusahura igihugu, kirimo umwe ashira mu mufuko wiwe urukundo. Abakenyezi nibahaguruke batwigishe gukunda igihugu, gukunda son prochain, kumva ko ubwoko atari ingorane, ubwoko atari urwaho, difference ethnique singorane, dukundane twemerane. Hari umuntu yavuze ati igihugu ni cha twese ntaho tuzoshirana. Abakenyezi bahaguruke bafata iyo discours dawe media, baje ku maradio bigisha urwaruka, bigisha abantu bose bari muri societe burundeze yuko tugomba gukundana kuko ntaho tuzoshirana. Imana yaturemye turi Abarundi kugira ngo dusangire igihugu cyacu cy'u Burundi, dukundane kandi dukunde igihugu cyacu. Nta cyiza nko kubona ofisi igihugu kirimo amahoro n'umutekano.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamera rwandanya kumviriza iradio hijwe rya Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafite ubundi muntu wanyu muri radio ijwi rya Amerika, Reverien Miriwe Neza.
Uyaro ndabumva.
Ye duga kwijambo, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Gici icyumviro cyangwa ikibazo. Kona ibintu byo mu Burundi ikintu bimeze. Ariko nusanga umenga abantu bashaka kuvuga n'ukuri ku kibazo gihari. Sibona nk'abakinyize kubera bavuga ati nabo bafite ijambo cyo boterera. Nta mugabo n'umwe adafite, abagabo nka benshi bari mu nzego barafite abagore. Nabo bagore baba bahanura iki ko tubona kenshi menga ingorane nyinshi zituruka ku bagabo. Abagore bahanura iki abagabo babo? Kindi nacho nuko none nkaba ibiganiro abantu haganira bafitaniye ingorane cyangwa haganira abashize hamwe. Umuntu uvuze ati ukumiriye bamwe ntibaje mu biganiro, ukume ngo icyo kibazo nicyo kugira kizova mu nzi, ahubwo hoganira bafitaniye ingorane. Ikibazo cyanjye cyari nicyo.
Urakoze Reverien, reka duhe kandi n'ijambo Kaburungu mwiriwe neza.
Nabahaye mwiriwe, ndaramukije n'abariko batwumviriza bose.
Mwiriwe neza, murafite ikibazo, murafite icyumviro, tuga ku ijambo.
Yego, murakoze. Ubwa mbere nashaka kubaza uwo mutumire mwavuze yuko hari abakenyezi bari mu nama nshingamateka cyangwa muri nkenguzamateka, kandi n'ivyo ngaha mu Burundi barimwe ko barengeje ibice 30%. Mugabo jewe nashaka ndabata akato ka mbere, n'ukuri turavye nk'ibi bintu kenshi usanga byo kwica abandi rimwe rimwe. Murabona yuko ari ibintu abantu bagira binyegeje, ariko rero tukaraba imvo yavyo, usanga harimwo abo bagabo nyene mwovuga ko bohanurwa n'aba bakenyezi bacu, ugasanga kenshi baba abo bagabo rimwe rimwe usanga bishigikiye, cyangwa iyo abana abo bakenyezi nyene rimwe rimwe ugasanga bishigikiye. Kuko ndiko ndababwira nko mu myerekano, mwarabona ko abagore mbere benshi abakenyezi aribo bashigwa imbere ebe nabana. None ubu ubona nk'abakenyezi boshobora guhanura abagabo babo, kandi rimwe rimwe bagenda kubikora. Iyo bagiye kubikora rimwe rimwe abo bakenyezi kenshi baba bari muhira, abo mu nama nshingamateka nabo niyo babivuze kenshi cyusanga biko biragira abitwata ngo ntibasangiye kumbure imigambwe, ugacusanga niyombo hama kumbure intererano nayo. Mabuja mutumire kuko numva ko muri abakenyezi muravuga yuko bohanura. Ubu aho bigeze murabona ko basigaye batera amagerenade mu isoko mu bubare, ugasanga ubu basigaye batera no mu modoka, murabizi ko mwaranabitangaje. Bajya abantu bariko barabikora intumbero mbega mubona bafise, mbona ari ko bohanurwa canke ni yuko ari amakungu yokura hasi hanyuma agahanura abo bantu bariko barica abandi. Hanyuma rero Abarundi natwe hagaca haza boda kudufasha kugira ngo twumvikane, kuko ntabwo nimwe bo kwitwaza, mubona ari ihe bo kwitwaza kugira bica abantu. Murakoze.
Urakoze Kaburungu. Reka tugaruke ku mufasoni kuri honorable honorable Godeliev Ninahazwi ku bibazo byabajijwe n'ivyimviro Reverie ati kuvugana kuri nico kintu gihambaye mbega ibiganiro ni kuki bitaba kaburungu nawe akaba vuze kandi ko abazi kibazo c'impanuro zo bazihabwa abagabo kuko kenshi na kenshi avuga ko abakora ayo mabi yose canke abakora ibindi byose usanga ari bafise n'abafasoni aravuga ko kenshi na kenshi abafasoni bashobora kuba bashigikira ivyo bintu kubera imigambwe barimwo mbega imigambwe niyo yoshigwa imbere canke yoshigwa imbere ineza y'Uburundi n'abarundi mu fasoni Godelieve n'ahazwa
yego murakoze hari uweje kuvuga neza cyane ati abarundi ntibashaka kuvuga mikuri kandi niki abarundi ntibashaka kuvuga mikuri kuko kugira ngo bagende baranyegereza amabi yagiye arakoze ubu ndabereke nk'akarere muri buka yarusha mu biganiro byiharusha mu biganiro byarusha bariko baraganira bariko baraganira turabona yuko bari bashyize imbere amagaburanyama mukaba yibajije bati mbega inyumba yaharusha hazoba iki ari nabyo ingene zatangwe muri 2015 aho nibi niho byavuye kuko baragiye baravuga ibya transition ariko nibajye mbega apre arusha apre poste transition mbega izogenda gute muri icyo gihe rero nkatwe nk'abakenyezi niho twari tukwiye gushyira ingufu kugira ngo nyabuna twerekane icyo tumaze duterere ibyumviro twerekane ingene apre arusha apre la transition ingene twushika ku mahoro arama tuvuga ukuri muri wa mugu nyine wo kuvuga ukuri tuvuga ukuri muri bya biganiro tuvuga ukuri abakenyezi ndabatsinda bateye akamu bahaguruka bavuga ukuri ibibazo byose byagiye birahanga Uburundi hanyuma rero ku kibazo kijyanye no kuvuga bati mbega abatera amagrenade bati mbega twabafata gute bajya tubafata n'imigwi y'iterabwoba kwisoje naho byabonetse umuntu ashaka gutura amagrenade mu bantu abantu akaco bariko bikorera ibyabakaco bariko barazira icyo nukuri impamvu ya politike ngaho ibirimo none ushobora kuvuga uti ujye kugana n'umuntu ariko atura amagrenade mu bantu bariko bikora imirimo yabo uwo mwumva aba ariko arongera by'ukuri aba ariko uwo niiki ni ariko arongera kwica gusa uwo rero by'ukuri n'umutuma nta biganiro baba bakwiye kujyana ibiganiro bikwiye kugirana bajya barondera ineza y'igihugu barondera amahoro hanyuma bagaca bafatanya rero kugwaniriza hamwe wa mwaka ariko arongera kwica inzirakarengana kace ziriko zirazira rero
Madame Minani Pascasi hari kibazo cashikirijwe na Reverien cy'ukutavugana ukuri ni kibazo gikunda kugaruka cyane rwose abarundi baravuga ko kiri mu bintu bihambaye cyane rwose bituma atamahoro aboneka mu Burundi icyo kibazo umwe mu kivuga ko iki ikamuce mubwira ko kandi mubwira ico muvuze kubyashikirijwe na Reverien na Kaburungu
ku kibazo cyo kuvugana ukuri je nibaza yuko abarundi tutaratahura neza ko igihugu ari cyacu tutaratahura yuko peu importe imigambwe tu abari mu migambwe je nta mugambwe ndimo peu importe position politique abantu baba bafise bitavuga yuko umwe agomba gukumira uyundi tugomba kubwizanya ukuri tukinjira muri histoire y'u Burundi tukaraba kahise basogukuru bacu uko babanye ingorane bagize abavyeyi bacu uko babanye ingorane bagize generation yacu uko tugomba kubana n'ingorane tugomba kuraba tukavuga ati izi n'ingorane nituzirabe nituzice ku ruhande kuko hari ikintu kiri muri kitiri y'abarundi kinderanja ni ipokrizi ntitubwizanye ukuri nitwemere ko igihugu ari icacu twese ko tugomba kugisangira nta n'umwe agomba gukumira uyundi igihugu ni icacu nitubyemere kuko tumaze kubyemera psychologiquement wemeye ko usangiye ikintu n'uyundi deuxième étape ciba kumenya ingene upataje ico kintu n'uyo wundi hama ngomba nishure umushinga ntaye Kaburungu yavuze ibyo gutera grenade hama ngo amakungu afasha abarundi uwo mushinga ntaye nagoma ndamubare yuko amakungu araba les intérêts nta makungu azokunda Burundi gusumba abarundi na barundi ubwacu kubanza gukunda igihugu kuko nta makungu azoza kudufasha nambu twebwe ubwacu tudashoboye kwicara hamwe ngo turondere inyishu y'ikibazo cyacu hamwe hakaba hari n'ikindi kintu ngomba gusubiramo nyarutsa Reverie yavuze yuko abakenye oya ntabwo ari reverie umengo yari kaburungu yavuze yuko hari abakenyezi ba participate mu byo kugumura mu byo kujya mu manifestation ntabwo ari abakenyezi bose harimo abagiye harimo nabari hanze babandanya bagira discours yo gutandukanya abantu mugabo ntabwo ari abakenyezi bose mugabo nabo bose babigizemo ileja metar barashobora kugaruka bakabona yuko ivyo bakoze atari byiza nk'abakenyezi nk'abarundi kazi bakagaruka mu gihugu bagashira hamwe n'abasigaye bakubaka igihugu twese tukubaka igihugu turi hanze n'abari mu Burundi tugashira hamwe tukubaka igihugu cyacu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe n'undi munywa ni iradio ijwi rya Amerika James mwiriwe neza
yewe mwakomeye
mu traho duga ku ijambo murafite ikibazo icyumviro
ego ndara mukije kwanze atumire amangirageje kuvuga ku byo numvise ku byatumire ko ravuga bivuze yuko bamwe bamwe bashobora kuba byitiranya ibyabaye mu minsi ihedi kuko nta migomo ko yigeze ba mu Burundi ibyo mu bishyigikira ama ku nyishu y'icyo baba ngaha mu Burundi nibaza yuko barabivuze n'ibiganiro kandi abaguma bitiranya ibiganiro n'amafungu nibaza yuko ibyo bintu biri kubiri kandi bitandukanye amakuru aza gufasha mu gihe abarundi bonyine bo babumvikana yuko bashobora kuganira amakuru gusa yadoda kudutwereka twebwe ngo tuje mu biganiro kandi tumenye neza yuko naba bari ku butegetsi yataba ibiganiro yuko batari kubishikaho kubera yuko rero iki gihugu icyo umuntu abarundi twese tutagisangi kubera yuko bogerageze bakajya mu biganiro yarinde yuko abene Burundi birirwa barapfa yahari amakazi yamwamwe yirirwa arapfa mw'abana bato batoze ariko sibo bari ku ntebe zanyu nabawe cyangwa abana babo umva yuko rero iki gihugu yageza gutorega umuti ku biganiro banka bavuye neza yageza kugenda uko nyine ama ndonke n'akabyo ko guhoza umuryango yagize yaburiye isanganya ry'imodoka ryabaye natubona leta y'u Burundi atacyo yigeze bivuga ko
murakoze James muravuze ikibazo gihambaye ko Burundi ari igihugu cy'abarundi bose mukamuvuze ni ikibazo cyo kujya mu biganiro ku barundi bose mukanya ndahijambo reka ndabahijambo madame Minani mukanya gatoye cyane gose amasogo na 30 mugire ico muvuze ku bishikirijwe na James
hari kintu James avuze cyo guhoza imiryango yose yabuze nanje ndashobora gufata akakajyo kugira ngo ndabahoze iyo miryango ababuze ababo ababuze abana abagabo abashiki babo guhera crise itangura muri avril 2015 gushika ubu nago mafata akakajyo kugira ngo ndabahoze hamanda nabasebe yuko ibyabaye twese biratubabaza nk'abarundi nidushire hamwe tubironderere inyisho
murakoze madame Godelieve nahazwe namwe
yego na jewe mbone haka kaje ko ineje imiryango yose imaze kubura ibibondo cyangwa abafasha abagabo n'abagore kugira ngo bigumye na cyane cyane nka twebwe abarundi dushobore gutora inyishu yacu nk'igihugu cyikukiye pays souverain twebwe nyine tumenye yuko ibibazo ari byacu kandi twebwe tuziza kubitorera inyishu bwacu nyene atamakungu arinde kuza kudutana ikijambo ijambo rero rya twebwe abarundi nyene twese
tukiri kuri mwebwe nyene honorable Godelieve nahazwe nashaka ndababaze hariho abantu benshi bahamagaye bakaba bavugarutse ku kibazo c'uruhara rw'abafasoni rutagaragara cyane gose mbega ikintu mubona nk'ubumwokora ntaba abafasoni bashinga amateka ikaba kinguza amateka abafasoni muri rusange barongoye abandi ku mitumba ikintu bo butangura gukora kirushirizaho ibyo bahora bagira ni ikihe kugira ngo uruhara rwabo rugaragare
ikintu twakora kuva uno munsi nagomba nsaba abakenyezi bose bahaguruke bose bavuge bati turanse ubwicanyi buri ko buraba bukwegwa n'abantu badashaka ineza y'igihugu twese duhaguruke dusenyere ku mugozi umwe ihuriro ry'abakenyezi rikora bimwe biboneka abajejwe intwaro bakora bimwe biboneka maze umukenyezi ahari wese kuko niwatungura ku mutima iyo abuze ikibondo arababara ko niwe yarahetse baba yaronkeje ahaguruka avuga ati
ndanze kuno munsi ndiyemeje guharamira amahoro n'umutekano ndiyemeje kurondera amahoro arama mu gihugu cyanje gusa twese nitwabigira nitwabigira intego yacu twese nta kabuza yuko uruhara rw'umukenyezi ruzaboneka gusumbiririza
Madame Minani Paskazi namwe ikintu mubona cokorwa kikagaragaza koko uruhara rw'abafasoni mu gutsimbataza amahoro no kuyarondera mu Burundi zoba nkibi
Je nasaba yuko abakenyezi ba muri parlement bahagurukiye ikintu cyitwa communication communication ni baje mu maradio naje kuvuga ni baje mu televiziyo bahumuriza abantu bagira materie bagira ama conference berekane presence yabo mu gihugu hama nanone nongere ngisubiremo nibasabe gouvernement igarure programme ya désarmement inkoho zive mu banyagihugu badashinzwe umutekano
tu garutse rero ndabona kanya mukanya mu kiganiro turagisozera ariko nashaka mu faso ni Godelieve ni hazwe mungire ico muvuze kimeze nk'impanuro mwoha cane cane haba abagabo abashinga ntahe urwaruka eka umuntu wese yo bafise uruhara abapolisi umuntu wese yo bafise uruhara mu mutekano uguma utosekara mu Burundi impanuro mutanganizi
impanuro notangira guha cyane cyane notangura guha impanuro urwaruka urwaruka baracari bakeneye ubundi bwece baracakeneye ko tubunguruza nibaze barumva impanuro bahabwa n'abakuru bareke kuza barita mu njyane z'igihugu ariko barabe imeza y'igihugu kuko ni Burundi bwejo bareke kukurikira abanyapolitiki bajuragize bakwegera mu ntambara kuko nibamara gukanga yuko igihugu ari cyabagere bazocubaka bazoheza amaze baze barakora ibibateza imbere na cyane cyane muri iki gihugu cyacu kandi ariko urwaruka ari rwinshi maze uko ni kuza byo kwiteza imbere hanyuma ku bagabo n'abico nababwira abagabo nagomba nongere ndabasabe baze barumviriza impanuro z'abakenyezi babumvirize nk'abafasha hanyuma kandi rero n'abagabo nabo nyene baze barareka kudadaza mugihe bariko barafata ingingo babahamagaye bati nimuze muganire bemere bareke kudadaza kuko twebwe abakenyezi nitwe tuhasinzikarira nitwe tuhasinzikarira turiko turi gukanga n'abana duhunga duhunga impamba twarondera ibyo bafungura hanyuma kubajejwe umutekano abajejwe umutekano twagomba mbese jyewe nagomba mbonereho mbese no kubashimira ukuntu bagenda baritaho umutekano w'igihugu buri munsi kuko iyo atababo nitwa tuzaho igihugu kigeze ubu rero nabo nagomba nongenda batera kamo bakorere inyungu z'igihugu bareke kumviriza ababacanishamo kuko nizo nkinzo z'igihugu abasirikare n'abapolisi nizo nkinzo z'igihugu niba cyane mwareke kumviriza umwansi agomba gutuma twugururira umwansi inzira ugarire
murakoze namwe madame Paskazi Minani mugusozera nashaka namwe mutanye impanuro cyane cyane ku muntu wese naho yoba bikora inyegeje afise uruhara mu mutekano muke uri mu Burundi muri iki gihe
nashaka ntange impanuro yo kuvuga ni dukunde igihugu tumenye yuko bigenze nabi habaye intambara nta numwe azabaye parnye habaye intambara nta numwe azoyikiriramo intambara ishoboye kuba ibaye mu Burundi sanyo ntambara izaba nanone gusubira hehe arusha mukongera gusubira ama negotiation mugaba bapfuye bazaba bahonye ibintu amamodoka ibintu byose bizaba byagiye ni dukunde igihugu twite kuri kazoza k'igihugu
murakoze madame Paskazi Minani hariho nikindi kibazo nashaka muvuge ko mukanye gatoye cyane gose ikibazo cyo kutavugana ukuri n'ikibazo cagumye kigaruka impano mwotanga ku barundi cyane cyane muri iki gihe biteguriye kuja mu biganiro n'izihe cyane cyane kujanye no kuvuga ukuri akanye gato cyane gose
tuvuganye ukuri kuko ni decision kuvugana ukuri en fait malignité uburyarya buva kwa satani sagesse iva ku mana niturondere sagesse dushire ku ruhande malignité tubwizanye kuri
turagushimiye rero madame Minani Paskazi ku kanya watoye kugira ngo tuganire mwafashe akanya mwari mufise ibintu byinshi cyane gose mwateza gukora ariko mwigoye kugira ngo muterere musangire ivyumviro n'abandi bafaso ni bo mu Burundi eka n'abarundi muri rusangi nawe madame Godelieve ninahazwe amabanga mujejwe n'amabanga akomeye cyane gose amabanga aya abatuma umwanya wose mufise ibintu byinshi muri ko murakora turabashimiye kuba mwashowe kubona ko kanya rero kugira ngo tuganire cyane cyane ku bibazo nkora mutima uruhara rw'abafasoni mu gutsimbataza amahoro eka no kuyagarukana mu Burundi turashimiye kandi bose n'abanywanyi bi radio ijwi ry'America bose baduteza amatwi turashimiye ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma tukaba dushimiye kandi na Fatukarara alimasi yadufashe kwegeranya ikiganiro cy'umunsi hanyuma rero turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese mukanya kandi mu masaha imbere ibiganiro vya radio ijwi ry'America birabandanye murakoze.